intererano no y'ugwaruka mu gusubira kubaka igihugu kirangwamwo amahoro n'umutekano ku barundi bose.
Gwaruka, wa muri mu Burundi canke mu mahanga, urafise ijambo kuri kubu na kazoza k'igihugu cawe. Radio Inzamba iraguha kanya kugira ngo utange intererano yawe.
Ni mu kiganiro dafise ijambo.
Kazi mwese muteza matwi Radio Inzamba agateka kawe. Kiganiro kiza gushimikira ku matora y'abashinga amateka n'abajena mama wa komine yimirije kuba uyu mwaka. Itariki 8 ku kwezi niho senare yubahiriza ubwizwa shingiro. Yishura urunani Uburundi bwa bose ruri mu migambwe Sahonya Fredebu, Kodebu, CNDD na FEDES. Ni nyuma yaho ubwo runani rwari rwitwaye ku ngingo y'umugwi ujejwe amatora wari wafashe mu mpera z'umwaka uheze, wasiguye ko izo ntonde zirimo abanywanyi b'umugambwe CNL kandi utari mu wagize ubwo runani. Senare yubahiriza ubwizwa shingiro yaremereye ubwo runani ko rushobora kugira izindi ntonde z'abazokwitoza kuba abashinga amateka mu ntara zitanu mugabo hatarimo abanywanyi ba CNL. Ni kuri iyo ngingo ugaruka baza gushimikira ko muri iki kiganiro muriko mushikirizwa na Francine Kanyange. Ndasubiye kubaha ikaze.
Dafite ijambo.
Imbere y'uko ugaruka batubwira ibyo bagona, tubanze twumvirize Kefa Nibizi avugira urunani Uburundi bwa bose, atubwira igituma bemeye gushyira mu ngiro iyo ngingo.
Uko biri ingingo y'isentare n'ingingo ntasubirwamo atani turi buyungururize, twe tukabona yuko rero tugiye kuyubahiriza ukwiri kugira ngo dushobore guha amahirwe abarundi batandukanye bifuza yuko buno butegetsi budufise uno munsi bwohinduka biciye mu matora.
Ijambo ni ry'ugwaruka. Loan ari muri Uganda ati ingingo zose ziriko zifatwa n'umukuru w'igihugu kubera gutinya ihiganwa.
Mu by'ukuri seni canke sentare rezi bashingiro nibaza yuko atabitani nta seni nta sentare kuko iriko biraba ngaha iwacu mu gihugu n'akamaramaza. Ku isi yose harabaho inani harabaho imigambo itavugamwe n'ubutegetsi, ariko nta hantu na hamwe bigera bavuga ngo urunani canke uyu mugambwe ngo abanywanyi iyo ntibakwiye kujya ku ntonde. Bigaragara neza yuko uyu mugambwe wacu CNDD FDD turimwo ufise ubwoba ko dushobora gutsindwa. Urafise ubwoba, umukuru w'igihugu arafise ubwoba, eka abaCNDD bose barafise ubwoba mu gihe agatogwasa yoshiramo abantu biwe, abasenyeri bakitoza barazi neza yuko ataco CNDD FDD yokwigira ihanoba. Kandi noneho sagaseshwa rumuri murabizi yuko 2010 jemu CNDD FDD hatsinze agatogwasa, 2015 nta matora yabaye, 2020 hatsinze agatogwasa. Nico gituma rero bahise bavuga ati jesi noja kwigira na senyeri kandi noshobora. Rero mu by'ukuri nk'ugwaruka turateye ibyatsi CNDD FDD turateye ibyatsi barisito kuko nta sentare nibibibashingiro nta seni ni barisito ariko arabikora. Rero tukababwira tuti buraca bugacana ayandi uko bigenda kose izuba rizokwaka, inyuma y'igifunga izuba riraka. Iriko biraba biriko biba abarundi babona kugwasa canke abo bana bagwasa canke abo babasenyeri n'abarundi mbega gute yanga ko abarundi bajya mu mahiganwa gute yanga ko abarundi bitoza. Twebwe tugasaba yuko umwanya uwo ari wo wese izoba ngaho iwacu, turatabanza yuko nk'ugwaruka amakungu yobimenya kuko iwacu turabona yuko ibintu bigiye kuyangara, kandi turabona yuko ibyo abarundi bariko barakorerwa kuko ariko babona abasenyeri n'abarundi umurundi akwiriye itanga n'amatinga asa kwitoza. Biraboneka rero ko ari ubwoba dufise kwa nishuwa kutimwa
nwa alimurundi avuga ko ingingo nk'izo arizo ziranga amatora ariko atunganywa ata muco urimo
ejo mugwe ujejwe amatora seni wakoze nibyo senare yubahirije ibyirigwa shingiro yakoze byo mu Burundi shukuri byose ni ububeshi mu Burundi nta demokrasi ikihari kubera urabye neza bagombye gukumira Gwasa n'abashinga mateka bari kwa Gwasa kubera bazi yuko Gwasa yamaye abatsinze mu matora bagaca bamwira amajwi nubwo runani Uburundi bwa bose rugize amakosa kuko ruriko ruherekeza amatora ari mu Busuma bariko bategura mu Busuma na Gwasa yari yagize amakosa kubona yuko ajya mu matora ariko bariko bagira bariko bategura Ubusuma bw'amatora kuva sendede efutije ijya mu matora igategura amatora yonyine ikagira seni yayo ikagira ayegeje seni arengereza shingiro babo n'amatora yamaranga mu Busuma gusa kuko nga mu Burundi kugeza ubonye ku nzara dufise ku bukene buri mu Burundi kubura isukari kubura igitoro kubura ibinyobwa bya buraseri ibintu byose byaduze nta muntu yabagitora sendede efutije icyo gituma bategura amatora y'ubusuma gusa rero jewe nk'iby'amatora yo mu Burundi nta na kimwe bikingiye nta nayo nzojyamo nakwanya nabo rero bagenda guherekeza amatora abanze ko ari ay'ubusuma n'abagwasa agomba kuyaherekeza ariko ari ay'ubusuma yaba ubwo runani Burundi bwa bose bagomba kuyaherekeza ari ubusuma cyangwa muri bose nta n'umwe ashyigikiye
Jesi ari mu Bubiligi ati ingingo ya senare yubahiriza ubwiza shingiro yerekana ishaka rya CNDD-FDD ryo kuguma ku butegetsi idatsinze amatora
ejo gwaruka kubona bara bemereye gusubiramo hama gakuramo Gwasa nta na kimwe agenda yibonamo arakimwe mbona kizima kirimo agiye nagira ndakubwire yuko jewe icyo nemera mu mutima wanjye nuko kuva CNDD-FDD ishyira ku butegetsi atanarime iragira amatora ameze neza hari abantu baravuga ngo amatora yo muri Denis Sankingo yagenze neza ubu n'amatora ya mbere CNDD-FDD yatsinze jewe icyo cyumviro arakigwanya warashaka cyane rwose CNDD-FDD ntigera itsinda amatora dukoresha iterabwoba n'ubusuma mu 2005 CNDD yaranze kuwushyira ibirwanisho hasi amatora yabaye yatsinze rwose afite ibirwanisho bari bafite ikibo kibaye mutadutore mushyira kurara ku maronga none umaze gutera ubwoba umuntu gutyo wumva hari umugambi bigeze utorwa sendefure naho abanyagihugu amarondo yari abagejeje wumva ko sendefure yasinze gusa yagize ikintu cy'iterabwoba abantu turayitora kugira ngo baronke adahengwe hanyuma n'abantu bari barushe bashaka impinduka hajya ndetse aba sendefure niza ari efuperi yari gutsinda kugira ngo abantu bari barushe niyo ngarutse muri igihugu dusanga kuba mu mezi makuru mu buzima amatora ariko arategurwa n'ikinamico none mukuru w'umwuga mu CNDD-FDD hariho amakomine atamuntu umaze kuyitorwayo keretse aba CNDD-FDD nkumva ko ibyo bamaze kubishyira hariho harabuze yuko umugambi wawe usanzwe wo kugira utsindwa utazegire kwa bumbiye aho umugambi wawe usanzwe wo kugira utsindwa n'ingene abanyagihugu bashonje bari bubamerewe nabi nibwo bari kuratotezwa iyo amategeko amatora ameze neza CNDD-FDD nta n'amanota atanu yoronse kuko kubera bamaze kubacamwo ubu ibyo byarashyize mu mashini ubwo adazavuga ngo ni buriye ko mu gihe rero jewe nta matora mbona ari mu Burundi ntayo mbwa kandi ndanegura urunani kubona nk'abakuriye nk'umuntu bashavuga ati ego nseka tubandaye nshobora ko Burundi umwe wese ari basumirinda kuko none igihe bamushyiramo ntibarako kwiga amategeko ntibarako ko bikwiye mbwa ugiye kurara amategeko y'i Burundi kubera ngo ase yatsinze muri 2020 bategereza kumukuramo kurugenda kubasitiza kukuramo rero jewe ndi muri rya runani nareko hano rero yego tuyitoza cyangwa dete de kusayire banga yonyine agakora amakosa yonyine ubiraronsa zo yiherekeza izo kibazo mu Burundi hari demokrasi ari migambo yari itoje nani zari itoje sefo yari sefo cyangwa dete de brema ijyano heza mu wakina mu bumo wajya ku Burundi rero mu bumo no kuwakira mwa yatarabonekira intwari zigaragenza kudukura ko kurya rusho twikoreye
sabo ari mu Burundi ati abafatiwe iyo ngingo ya senare yubahiriza ubwizwa shingiro nziza ko boyikurikiza kuko yafashwe hakurikije amategeko
rero n'amategeko yakora nigisiga amategeko nkuko senare yayibasabye nabona bagere ukunyene hanyuma baheje bajya migabo nk'abandi Nagire icyo sinabasabye abacaye mu ngoro nanyo bakuremo maze na naba bari bari mu nani nabo bandanye iyo bari kiza cyane kuko sentare no gutungane utumene ngo bari kutunganiza bose
Samah abona ko ijya ritotezwa ubutegetsi buri ko bugirira abo mubona ko bashobora guhangana mu matora y'imirije
ibintu by'uburundi bwacyo ibintu by'uburundi bwacyo ibintu by'uburundi bwacyo n'ingorane
Kiganiro ndafise jambo kibandaniza kuri Renaud ari muri Uganda ati ubutegetsi bwari bukwiye gukora kubujyo haba guhiganwa nyako kuko kubyiwe ingingo nkizo zifatwa mu ntwaro z'agahotoro
ibere cyane ni bari kikisuka igihe cyose ngo kandi ngo bugirigire bugira babiri bo kandi haburana babiri agatsindumwe rero kugira bakugwa mu higanwa mu banze murabe umugambwe bakuye mu higanwa babu dalashinga mateka ba sene nivuze kali sene kuko bazi ibyo bakoze bagomba kutwamira mu ntwaro imwe y'agahotoro yo kwicara abantu kunda yo kwicara abantu hose impande zose baratwicayeko buziriri amaradio barayugaye kubera baronke ibyo bagomba kubagerako ariko barahumba rero umugujyo wo gutunganya amatora sene ndavuga ati nta gishaka kirimwo niba batende den FDDN ne bamwe bahanganye na gatogwa sana undi mugambi uri kusonga izina riza kusonga baje ko rizo dari je buri ketu mu Burundi ni gatogwa sa rero bategezwa guhangana nawe ariko ngiwe riserutse nge bari kikisuka hamwe n'ubusenga imana izo kinjira atarinjira kuko abaci mugani mu Kirundi bake ngo akare mu menyo y'ingwe bakuza y'ubuhiri rero ubwo buhiri buragiye kugaragara kandi bazabubona Ari ni gihugu turiho kandi turi maso ntibibaze ngo ntitubibona rero bene data nta gishasha kirimo ni ya ntwari imwe y'agahotoro gusa ni ya ntwari imwe y'agahotoro nta n'ikindi rero nuko bafata iki ingingo bakemera bose bakajya mu matora ingwe igakubita uwo utsinzwe aratsinzwe ariko baratinya gufatira kuri iyo ngingo kuko bazi ni ngombwa kuko n'ubuherutse yakubise ni ngombwa bazi neza ko n'ubu ategerezwa kubanesha niyo mpamvu ubona bagiye bategeka imitego itandukanye yitura ubutungane butandukanye bamurwanya rero twavuga ati iyo ni integuro ya CNDD-FDD kugira ngo igire ku ntego kanaka senere nk'inzobe mu matora ariko ngo imana irutse ingabo
Hervé ari muri Zambia avuga ko adatangazwa n'ingingo abona ko zikumira zifatirwa abifuza guhiganwa kuko Kwa zifata baba bashizweho n'ubutegetsi
kandi kose igihugu cyari kuba igihugu cyabose kuko ariko ibyo runani gogo ibyo bari kurakora ni ukubwanire gogo kuva mu ntango z'ukajyago bagiye rurangwa n'ibikorwa bisa n'uko bari abafite ibyo gusa ku matora ariko batafite intumbero yo gutsinda amatora hari ukujya mu matora uvuga ko ushaka gutsinda amatora ufite icyo uharanira kandi ushaka gushika ko no kujya mu matora kugira ngo noneho ubandanye abantu bakubona nk'uko bari basanzwe bakubona nko gutonda mu ishuri ntumenye bakabona kwita kuri umunyeshuri gusa igenda bivuga bitunze ko uru runani rwagiye ngo rugiye guhiganwa na CNDD-FDD rugenda kwiyandikisha rurajya rugira inani n'izi n'iyindi migambwe nuko ibyo byose byabaye ngugiye seni isanzwe yateguwe n'umugambwe CNDD-FDD Ijo rero nibaza yuko yaba Patrick Nkurunziza yaba Gatogwa nono byarakerekanye ko gese ntakeje kubahiriza ibwirizwa shingiro igihe basabye n'ibyo yabereka amakosa yaranze ubwo runani nuko bagiye babyemeye kandi nako nuko atahende sentare bongera kwitora gushobora kubatunganiriza rero ikibabaje nuko bemeye yuko rwasa bagomba kumushyira ku ruhande hanyuma bakabandanya rwa rugamba bivuze ngo naho bazi neza ko batazotsinda amatora abarundi bazoguma muri ka kaga barimo n'uyu munsi baremeye bagende mu matora kuko babanza kugenda bakaraba ati mbega se nitunganirwe gute twe turasaba mandatere hariya mu mugwi se niba bazoducungira amatora uyu munsi turazi neza ko amatora azoharugurwa mu ntara kare bahora kumva rero bakagira n'akare zisanze na gatoya mu biharugwa by'amajwi baje gutora naho badashika bayaturira mu ntara bagashyira haya senegede ntawe none kira noneho baheruka kuvuga yuko senegede bari kuba arigamba yuko izoronka amajwi 91 n'ibice 5% bisigura ngo tumunsi amatora yarihite yararangiye abo nabo bagenda babaherekeza aho ikintu naha ni uruguru nani rw'abarundi uburundi bwa bose nuko bari kuvuga bati uko twabonye agatogwa asabamwatse mu bwambwe mu ntango n'uyu munsi mu runani rwacu bakamwirukana bivuga ngo ubu ni igaragaza ubusuma ahubwo bari kurwanira intambara y'ikumira bikagaragara yuko bageze nyabo mu runani rwo kurondera ubutungane kuko nta matora azaba atabutungane dufite
dusozerere kuri Clark ari muri Tanzania abona ko biboneka ko amatora ariko arategurwa atamuco uzobamo kubera ingingo nk'izo
ikimenyetso nasubirwamo kigaharizwa yuko umugwi uri guhagarikira amatora ari umugwi ukorera umugambi uri ku butegetsi kanatsinda n'umugwi niwo wawushyizeho kandi nabo bagize uwo mugwi n'abanywanyi ba sendi defitedi bamwe banakomeye urwego hejuru rero abarundi bo kwitega yuko amatora ari ikimenyetso cy'umukino atanyungu n'umuzopfu ugiye kubazanira kuko ngo abarundi bamaze kuba bimenyera umugambi uri ku butegetsi bamutegura amatora y'inyinamico kugira werekane ko amatora mu Burundi ariko bagasohora ibyo biyumviriye kubona urunani rwa bose nabo wemeye inyungu yafashwe na senari yo kubahiriza ibwirizwa shingiro ko rugiye gusubiramo intonde rugatanga intonde nshyashya kugira ngo baze bitabire ayo matora ubwo runani rwari rukwiye kubona yuko rutagiye mu matora ngo rugiye guhiganwa ahubwo rugiye mu matora kubera rugiye kurondera izo nyungu zarwo mu mugambi w'ubutegetsi bwo basorere ibitigiri nka 5% barimo abashinga amateka 2 abashinga amateka bagiye kwicara gusa atakira kimwe bagiye gufasha igihugu kuko iyo ashaka ko bafasha igihugu umugwi seni na senda agiye kubahiriza ibwirizwa shingiro byari kureka abarundi bo nyine bakitora bagenda kubaserukira kuko babonye bagombye gukuramwo n'abarundi nabo nyine bakabakuramwo atangingo n'imwe bisunze bakabakuramo ari kubarenganya gusa mu kubera uwo mugambi tujya n'umunsi n'umwe wifuza amatora y'ukuri ubu rero hari hageze ahantu babona yuko hamwe wowe nk'uko baretse abantu b'umugambi usenere babona ko bashoboye bakituza kubona ko hageze igihe hatushobora kubatsinda na bukeye buke ubona ko hageze igihe uburundi bugeze ahantu habaye ibintu bya politiki umugambi usenere ndetse n'itakira kimwe ushobora gukura rero nk'urwaruka turabona yuko Burundi ubwizi bwatemba butakira umuntu umwe ashobora kuwushayura
ikiganiro ndafise ijambo cari kijanye n'amatora y'abashinga amateka n'abaje inama b'amakomine ategekanijwe kuba muri Ruheshi uyu mwaka cyane cyane ku ngingo ya sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro ku bijyanye n'intonde z'abazokwitoza muri ayo matora ugaruka mwumvise aho bahagaze kuri iyo ngingo babona ko ariko haraba gukumira abashobora guhangana na CNDD-FDD muri aya matora bakabona kandi yuko hari hakwiye kuba ihiganwa nyaryo ndashimiye mwese bakunzi ba radiyo y'inzamba agateka kawe ndabifurije kururanirwa naho kurindi sango
Cari kiganiro ndafisi jambo mushikirizwa na Radio Inzamba agateka kawe.